Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabaramukije mwebwe mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe, twongera tubaha ikaze kuri rya sango y'amakuru mu Kirundi. Turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 29 mu myonyo mwaka wa 2022. Ari twabatoro kanje nayo adakuba agitwe n'inyigo nkuru nkuru zikurikira. Abakenyezi ba mu ikambi y'impunzi z'abarundi irusenda mu gihugu kibanyi cha Kongo baragiramiwe n'imigwi igwana y'abamayimayi na Gumino, aho bafatwa ku nguvu na bamwe muri iyo migwi. Nyifato ihagaritse umutima ishyirahamwe CBDH Vicar, aho risaba ishyirahamwe HCR rijejwe impunzi ku isi n'abategetsi ba Kongo kwihutira gukora ibishoboka kugira ngo bakenyezi bakingigwe ayo mabi. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza ntibashikiriwe mu igurishwa ry'ibigori byegeranijwe n'ikigo Anajeza muri iyo ntara. Ni mu gihe mu ntwaro babidogera yuko aribo batashikanye umwimbi wabo. Abanyagihugu nabo bakavuga yuko leta itabahaye ibikwiye kugira ngo baronke umwimbu umusesekara. Imisi itandatu yarumanye tanimo y'igitoro by'ubwoko bwa esansi rirangwa ku bituro bine biri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Ingaruka zikaba zitatevye kwigaragaza ku basanzwe biyunguruza ku idudwa ry'itike kubava muri iyo ntara baja mu zindi ntara. Aya n'ayandi ni mu kanya, ni musangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze kuri radio Inzamba agateka kawe. Amakuru twabateguriye tuyahere mu yavugwa makambi y'impunzi z'abarundi. Abakenyezi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi bari irusenda mu gihugu kibanyi cha Kongo ihanira intwaro rusangi, ngo barabangamiwe n'imigwi igwana y'abamayimayi n'abanyamurenge. Bavuga ko bamwe muri iyo migwi babafata ku nguvu, uwirahiye akabivuga kaca yicwa. Abo bakenyezi basaba ababijejwe kubacungerera umutekano. Inkuru twateguriwe na Karine Dusabe.
Aba bakenyezi b'abarundi bahungiye irusenda bavuga ko batakigira bibacira nayo bamira, kuko bamwe mu mugwi w'abagwanyi bari muri Kongo babarembeje babafata ku nguvu. Utavyemeye canke ugahirahira ukabivuga uca wicwa. Umwe muri abo bakenyezi aravuga uko yafashwe ku nguvu n'ingene mugenzi we yishwe arashwe nabo bagwanyi bamuziza. Kumenya ibyabaye tumwumvirize.
Nukuringiranyije ntagiye nyine ndiko ndavuga narafashwe fatkuna abasirikare bari bitwaje nko bafatira mu ishyamba barankorera ibyamfura mbini da nari mfite amezi ane n'inusu imbere ava ibonye na yakivayo ndaza banyandaje baranzana uwanteru yanzanya ntabaye nabonyene uwo munsi mu ijoro bakeye bada baramwica kuko abamfashe bakankorera icyo kibi yarababonye ariko amaze gushika muhira nabo bukeye mu ijoro bakeye bamufata nshya baramukubita amasoro mu nyundo baramwica. Na n'ubu n'iri zuba naho ndi ngaha kuri iyi nkambi abandodoza ko ntibabura baza kundonda kuko bazi ko nabamenye kugira ngo banyice.
Imigwi idomwa ku rutoki ni uwo banyamurenge witwa Gumino hamwe n'abamayimayi. Iyo migwi ibiri ngo niyo ibabangamiye gusumba.
Hari imigwi ngaha itandukanye, hari imigwi yitwa abanyamurenge ariyo ba Gumino hamwe n'imigwi y'abamayimayi. Rero iyo migwi niyo ikunda kutubangamira iyo migwi ibiri.
Basaba abijejwe kubacungerera umutekano canke bakungururizwa mu bindi bihugu.
Nuko nicyo twabasaba nk'abajejwe umutekano barabaga kenshi k'impunzi barakwiye kutugarukira nimba barabungurujwa bakungurujwa mu bindi bihugu.
Uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba twarondeye Njoya arongoye ikambi ya Rusenda akaba asanzwe akorera Ibaraka ahasanzwe hari ibiro vya HCR kugira ngo agire ico ashikirije mu ntumbero yo gukingira abakenyezi ntitwashoboye kumuronka.
Karine Dusabe arakenuye ako kama k'abakenyezi bafatwa ku nguvu mu ikambi y'Urusenda karategwa kandi n'abaharanira agateka ka zina mpunzi. Urunani rw'abarundi baharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi CBDH Vicar rutera akamishyirahamwe HCR rijejwe impunzi ku isi n'abategetsi b'igihugu cya Congo ko bakwihutira gukora ibishoboka byose kugira ngo bakingire abo bakenyezi. Leopold Sharangabo n'icegera cy'urongoye ugo runani.
Murazi neza ko amakambi y'impunzi z'abarundi zirimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo asanzwe ari umutekano muke, kandi iyo bitwaje ibirwanisho akenshi ikunda kubatera ikabahohotera. Aho rero n'abagore bafatwa ku nguvu kubera birumvikana ahantu hari umutekano muke nk'uko ingwani nk'izo ntizobura. Akenshi rero abagore bafatwa mu gihe bagiye gukurondera inkwi zo guteka canke bagiye gusaba akazi canke bakagirwa nabyine niyo mego mu gihe cyose bahuye kuko murazi ko ata mutekano usanzwe uri muri icyo gihugu cyane muri kariya karere. Rero muri iyi minsi 16 isanzwe yaharuye kurwanya ihohoterwa rifatiye mu gitsina bishimikiye ku byo tubona muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bisaba cyane cyane Leta gufata ingingo zo gucunga umutekano w'impunzi z'Abarundi ziri muri ako karere mbere bagakora ikintu cyose gishoboka kibatuma ibijyanye n'ihohoterwa rifatiye mu gitsina harimo gufata abagore bihagarara. Bisaba kandi HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo izigire impunzi ijyanye n'ihohoterwa bihagarare, kugirwa nabi bihagarare, maze umutekano ukwiye bitabaye ngombwa binasabe ko izo mpunzi zikorwa ngaho hantu kugira ngo zijyanwe ahandi hari umutekano mu karere karimo umutekano cyangwa igihugu kirimo umutekano kuruta.
Amakengane menshi mu mpunzi z'Abarundi ziri mu ikambi na Kivale mu gihugu cya Uganda. Turacari mu yavugwa mu mpunzi ni nyuma yibugwa irengero ry'umwe muri izo mpunzi haciye amezi abiri. Izo mpungenge bakaziterwa n'uko haguma hagarikwa abantu agasakisaki aho mu gipolisi bamenyesha ko ari kumva z'amatohoza. Izo mpunzi kabibonamo nyabona igifungo muri ayo matohoza ariko arakogwa. Izo mpunzi zagiriza bamwe mwaserukira impunzi muri ico gihugu ko bari nyuma iryo hagarikwa ry'agasakisaki. Inkuru ya Eddie Claude nini nahatswe.
Uwabuzwe irengero azwi ku izina rya Didas hakaba haciye amezi abiri yarabuzwe irengero. Impunzi ziri muri iyo kambi ya Nakivale zivuga ko naho amatohoza ariko arakogwa abandanya kwibonekeza igifungo mu irondegwa ryiwe.
Yanyurujwe agiye i Kampala kuraba umukozi wiwe akoresha moto yiwe bane ibindi bagomba ngo kugura vy'ivyuma bijya bikora ibintu vy'imorongoro. Uwo muhungu witwa Ostad aramushikira amwakira bararana babana no witwa Enok nawe yari afite imodoka bahejeje i Kampala baduga ngo guhitana icuma gikomeye imbarara basi ikindi cuma gitonya ngo kizaba gukorera na Kivale. Ariko bashitse baduga muri iyo modoka ya Enok ivyuma ngo vyoba vyarabonye iyo modoka bijya vy'amakamera mw'ibarabara gushika mu nzira ugenda imbarara ahitwa Masaka ngo ntibyashiye kurenga bararoneje barabura. Ariko umukenyezi wa Didasi ngo bari bavuganye imbere y'uko amubura aramubwira abo bari kumwe aramubwira Enok aramubwira Ostad aramubwira n'uwitwa Isa yoba b'imbarara bararondeje barabura. Mu nyuma ukurikirana mu gipolisi barafashe Enok na Ostad barafungirwa ahitwa Isingiro na Kivale. Muga mu nyuma bahasigara rekorwa bishingiwe n'ubutwari impunzi na Kivale iyo bayitwa Faisal.
Nyifato y'urongoye impunzi zina Kivale kaba itera amakenga bamwe bamwe aho bibaza ko atobakorana n'ubutegetsi bwa Gitega buciye mu buserukizi bw'igihugu cyo Burundi muri Uganda. Ni mu gihe hari abantu bariko barafatwa gasakisa cyadakurikijwe amategeko ku itegeko ry'uwo arongoye ikambi.
Wenoke agifunzwe kumunyabigega wa komunote ngaha i Kampala yitwa Liliane nawe akaterefona ku iterefone mugabo atahangishijwe n'umupolisi amubwira yuko bonyaruka gutora iyo mashini n'ingorane kandi n'uwo Ostad yagiye yamaze guhunga. Bumva gutyo rero ko Liliane nawe ari muri ivyo baramufata. Bamaze kumufata niho umutwara komunote yitwa Nyabenda Damian yaciye abigiramo uruhara rudasanzwe arakomeje agaruka vyose bararekura uwo Liliane arasabira naho itapfuye aho uwo Enok nafungiwe nawe aramurekura araza no ku mbuga za komunote kuvuga yuko afite amabonde yabo babarekuye ataco bagiye. Ariko barasubiye biragaruka uriya arasira gufatwa ubuye bafungiwe isingiro isingiro rero bariko baragaragara bae noke ubu hafatika kitaki abantu hari uwitwaye defonse nawe turi yafashwe ngo babamwitiranije n'uwe noke arashikayo baravuga batubosi ngene rero umuntu iyo baza gufatwa bavuga ko yafatishijwe n'uwe Damian hanyuma niba akabata ari we yafunguje n'uwe noke ngo bakamwitiranya niho bitereye amakenga kuri uwo muntu arongoye impunzi bitera n'amakenga bavuga yuko baguma bafatisha n'abandi muri uwo munsi ngo hari habitatse n'abandi bari ku rutonde
izo mpunzi zikaba zisaba ubutungane n'igipolisi cy'Uganda gushyira intaha imbere mu kugira amatohoza bagasaba impunzi kubana hafi n'ukwama batabarana uruganda rwa radio inzamba rukaba rwarondeye Damiano arongoye impunzi muri iyo kambi ya Natival twahamagaye telefone yiwe ariko ntiyitabwe
amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata cy'ubutungane abantu babiri bo ku mutumba muyebe muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro bafungiwe mu gasho ka komisari ya gipolisi muri komine Nyabihanga kuva mu ndwi iheze bagirizwa kuba baragize uruhara mu itemagurwa ry'abantu babiri ku mutumba muyebe iri muri komine Nyabihanga umuryango wabakorewe ikibi basaba ubutungane ukurikiranira hafi iyo dosiye kuko ngo hari bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine baba bariko barondera ingene bazimanganya icyo cyaha maze abafashwe barekugwe ibyo nido na Bonfils Niyongere
hari mu ijoro cy'ubucaha ryo kuri uwa mbere w'indwi iheze aho uwitwa Jedio n'umukenyezi we bategwa n'abantu bitwaje ibipanga baduka barabatemagura babasigara ibiruruma abakoze ivyo bakaba baciye bahunga ibyo byabereye mu gacimbiri gahuru ku mutumba muye wa komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro naho abakoze ivyo baciye bahunga amakuru avaho ku mutumba avuga ko hari abantu babiri bahavuye bahagarikwa
abantu baraje baraje baratera kwa Jedio hanyuma baratemagura umugore wiwe baratemagura n'uwa Jedio bari badaje ko bapfuye hanyuma bari bukabatiga batayeho impunzi z'igisida z'igipolisi rero ikintu cyagiye kutuma aba babiri bafatwa witwa Bera asanzwe ari mbonerakure kandi yahoze ku rugamba rwa CNDD-FDD yaciye avuga yuko hari uwo Yanwariya asanzwe uba ngaho nyine mu gahuru yari amuhaye amahera ariko sinazi ukuntu angana amutuma yuko yoja kumwicira abo bantu ngo nabaro
amakenga ni menshi ku matohoza ariko araba kuko uwo mukenyezi yatanze amafaranga ariwe Yanwariya avukana n'umwe mu ndongo z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine ya Nyabihanga bikavuga ko uwo Yanwariya avukana n'uwitwa Ruwintaka Ritumana yoba ari kagerageza uburyo bwose kugira ngo abakekwa muri iyo dosiye barekugwe maze iyo dosiye zimanganywe
afashwe n'ibyo muri kamakenga dufite nuko tumaze kumva yuko uwo yitwaruwe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo iyo dosiye izimangane kuko urumva uwo Yanwariya n'uwo bavukana kandi nawe uwo rubasanzwe ari mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi muri komine kandi yigira umuntu akomeye ikindi nacyo ni uko uyu Abere asanzwe ari imbonerakure kuva kera akaba asanzwe yaranatowe muri bamwe baheruka gutorwa ngo nababuzaho ku mutumba rero iyi dosiye bagomba kuguma bayiburagiza kugira ngo iburindwemwo amatohoza nta
abakomerekejwe bikomeye bariko bavurirwa kuri bimwe mu bitaro byo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu muryango wabo bakaba basaba ubutungane n'intwaro ko bitohenga uruganda rwa radio inzamba agateka kawe twatashubiye kuronka domisinde yishimiye mushikiriza manza akukira sentare nkuru y'igihugu y'intara Mwaro kugira atange umuco kubijanye n'abantu bahagaritswe bivugwa ko bari kubaca hasi kubura hejuru kugira barekugwe maze iyo dosiye y'ubwicanyi izimanganywe
na Bonfils Niyongere arakenuye tuje mu gisata cy'uburimyi abanyagihugu mu ntara ya Kayanza baridwa ko batemerewe kugura nk'uko bavyifuza ibigori byegeranijwe n'ikigo Anagesa ni mu gihe kuri uyu wa mbere ariho hatangura igurishwa ry'uwo mwimbu bahereye ku mwimbu w'ibigori ariko rero uyo mwimbu ukaba wabaye muke cyane gushika naho hari bamwe mu banyagihugu bataronse na dukeya ni nkuru tubaza Janvier Habarugira
isegeza ryo kugurisha umwimbu w'ikigo Anagesa ryaritabiriwe mu ntara ya Kayanza aho usanga imirongo miremire imbere y'ububiko buri gatwaro muri zone ya Kayanza komine Kayanza ikaba yashoboye kwegeranya ibiro 3,900 mu yimbura riheze. Abarimye bashoriye umwimbo wabo kuri ubwo bubiko bemerewe kugura ibiro kuva kuri 20 gushika kuri 50, abasigaye bakaronka kuva ku biro 20 kumanuka. Ukudandaza ku banyagihugu umwimbo wa Nagesa birafise ico vyungura abanyagihugu wo mu Kayanza, kuko mu myimbo izokurikira bazoshorera muri ubwo bubiko.
Twebwe twari twatonze ndashwemera ibiro 22, hanyuma babona bigiye gukeha baca baratugabanya ko baciye babonye biheze baduha biro 3, tubisabikanya nk'uko nyene twangana.
Urumva ko benshi barose ari ababitse, natwe rero ubundi twaronka tuza turazana kugira ngo tuza turaronka.
Ubushikiranganji bukaba bwari bwamaze gutanga itegeko ry'ingene iryo gurishwa rigenda, ko abashoreye umwimbo wabo muri ubwo bubiko bemerewe kugura ibiro 50, byashikirijwe n'umunyabanga nyagezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi Engineer Prosper Dodiko hari kuwa gatanu w'indwi iheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.
Mu ntumbero yo korohereza abaguzi bato bato cyane cyane, nta muntu n'umwe azorenza ibiro 50. Uwo mwimbo uzogurishwa mu makomine nayo yashoboye gutanga uwo mwimbo. Ni ukuvuga yuko mu makomine hatabaye tangwa ry'umwimbo nta gurishwa rizoberayo.
Ariko rero kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka ibyo basigarana n'ibyo bashorera muri ubwo bubiko, barasaba leta kubafasha kubaronsa umwimbo bukwiye kandi kugihe.
Abalimi natwe nuko leta zera dusahiriza duca tubura ifumbire kuza turabifumbiza, leta ikatworohereza kubintu by'ifumbire, kuko ibigori bishaka ifumbire nyinshi cyane, yego cyane, ariko ifumbire itabonetse yose bishaka bakaduha n'imiti yo kuza turapompa.
Ibindi bibazo by'ico kigo Anagesa bijanye n'ubushobozi bwo kubika iyo myimbo, ibyo bikabonekera ku bigori byabonetse byaraboreye mu bubiko, ibyo bikaba byatumye umuyobozi w'ico kigo aca yirukanwa muri ayo mabanga.
Jamvye habarugira nawe nyene tumukengurukire abakoresha igitoro co mu bwoko bwa essence mu ntara ya Muyinga, barahagaritswe umutima n'ubukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza muri iyo ntara. Haraciye iminsi 6 atani majya essence riboneka ku bituro vy'ibitoro 4 biri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, vyari bimaze iminsi bikurakuranwa kwakira igitoro. Ingaruka mbi zikenagi ico gitoro zikaba zitatevye kwibonekeza. Muri izo ngaruka mbi twovuga iduga ry'ibiciro ku bantu biyunguruza bava imuyinga baja mu yindi mihingo y'igihugu, canke iguzi y'iciri tiro rya essence ku isoko ya Magendo cagwijwe inshuro 3. Reka inkuru tuyibaze Pierre Kahungu.
Bamwe mu bunguruza abantu mu miduga mito mito ikoresha igitoro cyo mu bwoko bwa essence bava mu ntara ya Muyinga berekeza mu zindi ntara z'igihugu, bavuga ko ikibazo cyo kwiyunguruza n'imiduga ikoresha igitoro cya essence cabaye ingora bahizi kubera ubukene bw'ico gitoro cyo mu bwoko bwa essence. Mu minsi 6 gusa atani marine rya essence yirangwa ku bituro 4 by'ibitoro biri ku mugwa mukuru w'intara, inkurikizi mbi zikena ry'ico gitoro zikaba zimaze kwibonekeza. Abunguruza ingenzi bakaba baciye baduza igiciro cyo kwiyunguruza ku ngendo zitandukanye. Urugendo rwa Muyinga Ngozi rwahora rurihishwa hagati y'amafaranga 2,500 n'8,000, ubu rurihishwa amafaranga 10,000. Nayo ingenzi zifata urugendo zerekeza ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, igiciro c'itike cavuye ku 10,000 kija ku mafaranga 12,000. Nico kimwe no ku ngenzi ziyunguruza zigana intara ya Cankuzo, urugendo rwahora rutwara amafaranga 600,000, ubu rusigaye rurihwa amafaranga 800,000. Eka n'iritiro ya essence ku isoko ya Magendo isigaye izimvye, kuko icupa ritameneka ry'iritiro n'igice ryuzuye essence rigugwa hagati y'9,000 n'10,000. Igiciro c'iritiro kikaba cagwijwe inshuro 3. Igiciro ca essence ku iritiro mu ntara ya Muyinga akaba yari amafaranga 3,316. Abiyunguruza co kimwe n'abagendesha imiduga ikoresha igitoro cyo mu bwoko bwa essence bagasaba leta gusubira gutorera inyishu ico kibazo amazi atararenga inkombe. Iyo bishitse kikaboneka, abantu bakaba basigaye baraza imiduga ku bituro by'ibitoro kugira barabe ko boronka n'ico bamaze kabiri.
Pierre Gahungu urakenuye, ngaha duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri, nshimire na bagenzi banje bamfashije kwegeranya Jean Marie Ndabashinze, ndabifurije kuraranirwa nawe ubutaha.